Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro vyo muri kitondo ku munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo.
Baravuze ngo utazatera amarangi ngo bazaza bayiterere ngo bazamushake ngo Leta izamushake.
Uyo ni umunyagihugu w'i Butare, aho bariko basiga amarangi bitegurira ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika CHAN rizotangura mu Rwanda guhera itariki ya 16 y'uku kwezi rikazoshika mu ntango z'ukwezi gutaha. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya. Yekaye mara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyis Bigirimana. Waramutse neza Aloyis.
Mwaramutse Fidèle, mwaramutse namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahere kuyavugwa ku Burundi. Mu gihugu cya Tanzania kuri wa gatanu haraza kuba inama ijejwe kumviriza ibyerekeye ibibazo biri mu Burundi. Iyi nama yatumwe ko n'umugwi ujejwe ibibazo byo mu karere wo muri Afrika y'ubuseruko no gutorera umuti amatati n'amashinga amateka y'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko EAL. Imigwi ikorera mu karere irimwo ihuriro ry'abashingwa manza b'umwe bwa Afrika, ihuriro ry'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'ishirahamwe ry'abacamanza bo muri Afrika y'ubuseruko baramenyesheje umukuru w'inama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko amakenga bafise kubiba mu Burundi. Injyane za politike mu Burundi zimaze gutuma abantu barenga 200,000 bata ingo zabo bagahungira mu bihugu byo mu karere bibanyi. Abdullahi Mwinyi arongoye komite ijejwe gutatura matati yavuze ko abahinga bako kanama biteze kumviriza abadaharanira ivyicaro vya politike abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi hamwe n'abarongoye Leta y'u Burundi. Iyo komite izoca ishikiriza icegeranyo c'ivyavuzwe byose inama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko kugira icifata ingingo y'icokorwa mu ntumbero yo gufasha u Burundi gusohoka mu kaga burimwe. Nayo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yamenyesheje ijo ku munsi wa kane ko ahangayikishijwe n'uko umutekano muke ubandanya wiyongereza mu Burundi. Ban Ki-moon amenyesha kandi ko ubwicanyi buba mu Burundi bushobora gutandukira hanze y'imbibe z'u Burundi. Ban Ki-moon asaba Leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira igarukane kwizerana hagati y'abarundi. Muri ivyo vyokorwa harimwo kurekura abafunzwe bahogwa ivyiyumviro byabo hamwe no kureka amashirahamwe adaharanira inyungu za politike bagakora. Ban Ki-moon amenyesha ko mu ndwi iza inama y'umutekano ya ONU igiye kugira rugendo mu Burundi. Arashima kandi akigoro kariko karakorwa n'umuryango umwe bwa Afrika ku bibazo biri mu Burundi. Arangiza avuga ko ishirahamwe mpuzamakungu ni rikwiye gukora ibishoboka byose kugira rihagarike uruhagarara ruri mu gihugu cy'u Burundi. Nayo mu gihugu cya Indonesia abantu indwi nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu gitero cyabaye ejo ku munsi wa kane muri icyo gihugu. Muri abo bafuye harimwo umunya Canada hamwe n'umunyagihugu wo muri Indonesia. Abandi batanu nabo bagavye ivyo bitero biturikije ko ibibombe kibaye igitero ca mbere citerabwoba gikozwe n'umuhari wa Etat Islamique muri ico gihugu ca Indonesia. Abantu barenga 20 barimwo n'abanyamahanga barakomeretse muri ico gitero. Kubona igipolisi caciye cihuta gutabara byatumye igitigiri c'abafa kitaba kinini. Ivyo bishikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Steve Herman ari i Jakarta ku mugwa mukuru wa Indonesia. Umuhari wa Etat Islamique waremanze ko ari wo wakoze ico gitero. Naho muri Leta z'Ubumwe za Amerika, sentare nkuru ya Leta z'Ubumwe za Amerika iragiriza umugabo afise ubwenegihugu bwa Amerika gushigikira umuhari w'iterabwoba wa Etat Islamique. Ibyo byagirije byashizwe ahabona ejo ku munsi wa kane. Uwo mugabo w'imyaka 30 azwi ku izina rya Mohamed El Shinawi wo muri Leta ya Maryland yagirizwa gufashisha umuhari wa Etat Islamique ibikoresho kandi yagirizwa kuba yarahawe amafaranga kugira akore ibitero by'iterabwoba. Yagirizwa ko hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka urangiye, Elshinawi yavuganye nawe umuhari wa Etat Islamique kandi yarajejwe kurondera abanywanyi b'umuhari wa Etat Islamique akoresheje uburyo butandukanye bwo gutuma tumanako amakuru. Yagirizwa kandi kuba yararonkejwe amafaranga angana n'amadolari ibihumbi bitanu yahawe n'abantu bari hanze ya Amerika kugira agabe ibitero ku ruhande rw'umuhari wa Etat Islamique. Mu gihe ibyo byagirije byose byo mwagira azofungwa imyaka 43. Kubijanye n'impunzi naho igitigiri cy'abimukira baja kurondera ubuzima canke gusaba ubuhungiro mu bindi bihugu cariyongereye gushika ku bice 41 ku ijana mu myaka 15 irangiye. Mu kigwa cyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni cyashyizwe ku mugaragaro mu ndwi iheze cyerekana ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2015 urangiye igitigiri cy'abimukira cyashitse ku bantu imiliyoni 224. Muri abo bantu bose miliyoni 200 ni impunzi.
Urakoze ya Loyis kumakuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umwanya w'amakuru yo mu karere. Mu gihe hasigaye iminsi mike cyane ngo ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika rizohuza abakinnyi bakinira mu bihugu byabo CHAN bitangura mu Rwanda, imyiteguro ni yose cyane cyane mu gisagara izo kwakira izo nkino. Eric Bagiruwubusa yagendeye igisagara cya Butare mu bumanuko bw'u Rwanda yasanze n'inzu zishaje zitagira icyo zikoregwamo, byabaye itegeko ko ba nyenezo bazisiga amarangi.
Havuyeho iminsi yo ku wa gatanu no ku wa gatandatu y'iki cy'umweru, irushanwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika rihuza abakinnyi bakinira imbere mu bihugu byabo. Ku cyumweru rizakinirwa kuri stade nshya ya Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Kugera mu mujyi wa Huye, ijisho rihita risohorera ku isuku idasanzwe. Uyu ni umujyi urimo inyubako zitari nke zitajyanye n'igihe zafunzwe. Ariko kubera cyane habayeho itegeko ko ziterwa amarangi kugeza ku nkingi zazo zihagaze ku busa.
Ubu noneho ninjiye mu nzu usanzwe ubona ko imeze nk'itongo ariko iteye amarangi mashya hazwi nko mu cyaro wo mu mujyi wa Huye.
Mwaramutse. Amakuru. Nitwa Eric, ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Kuko muri ahantu hatagaragara se.
Nyine nagira ngo akuru n'umwana.
Ntabwo babamo. Kubera iki hari amarangi masa?
Baravuze ngo utazatera amarangi ngo bazaza bayiterere ngo bazamushake ngo leta izamushake.
Bameze nk'ikimoteri
nyine ni imyanda twakuburaga hano tukaza tukarunda hano, ariko n'umunsi nashatse kuyihakura ngo masukure neza.
Hahozemo ubucuruzi kandi? Bagufunze ryari?
Ni kera, ntabwo nakwibuka.
Kugeza na magingo aya marangi aracyaterwa hirya no hino muri Butare kubera amarushanwa ya CHAN 2016. Ni inyungu kuri ba rubanda rugufi bitoroshye kubona icyo gukora.
Nabonye umujyi wose bahisemo gutera amarangi, bababwiye impamvu?
Impamvu ni ukugira ngo uyu mukino wa CHAN uzabe hasukuye.
Ubu urakorera angahe ku munsi?
Ku munsi ni 4000.
Bo wabyungukiyemo?
Eh.
Ubu urakora kuva ryari kugeza sangana?
Guhera mu gitondo kugeza saa 10.
Muri rushanwa CHAN 2016, Stade Huye yonyine izakira amakipe yo mu bihugu bine: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Angola, Cameroon na Ethiopia. Ku banyamahanga baba mu Rwanda bafite ababo bahiganwa hari umwihariko. Bwana Omsi ni umukongomani ukorera umurimo wo kogosha Butare.
Sinshobora kukora ikipe yanjye muri mu kibuga biriya kabisa, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Kandi samedi dufite konseri hano i Huye kuri pisine. Turi kuprepara arrive ya ekipe yacu muri Huye. Abafana bose mu gihugu cyose nimba baje hano muri Huye, turabashaka bose kuri pisine vers 20h. Turatangira konseri hariya mpaka mu gitondo ya dimanche.
Ku mahoteli yatoranijwe kwakira abashyitsi bo muri CHAN, nayo bavuga ko biteguye bihagije kandi ko bazamenya icyo buri wese akeneye bafatiye ku muco w'igihugu akomokamo. Bwana Dominique Ngoga ni umuyobozi wa hoteli Materi Boni Konsiri kwitaba muri Butare izakira Congo, Ethiopia na Cameroon.
Hari amasurprise haba ku bigendanye no kubakira, haba n'ibigendanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Twize neza twamenye ubuzima bw'abanyekongo turabuze, twize neza ubuzima bw'abanyayethiopia uko babaho, ibyo bakunda gufungura, ibyo byose turabizi. Yewe na Cameroon, ubu bakozi bacu buri wese ku giti cye ariteguye bitewe n'akazi akora. Icyo azakorera abanyakameroni gisa nk'icyo babakorera iwabo mu miji yabitandukanye.
Intumbero kuba afite impano zitandukanye mu mugi wa Huye nuko cyane itazabasiga mara masa. Uyu yabanje kuducurangira kukemba avuga ko azabyaza umusaruro muri cyane.
Niteguye kwakura amafaranga nk'ibihumbi nka 50
ariko uzaba wameshe wambaye
ndaba nake nabukere byatari
kimwe mu by'akarere ka Huye gafata nk'umwihariko muri iyi mikino ya cyane n'isuku idasanzwe ariko nanone hagasigara ikibazo cyo kuba muri uyu mugi serivisi ziboneka bigoranye mu masaha akuze bihabanye n'umurongo wa leta y'u Rwanda wo gukora amasaha 28 kuri 28 iyi ni mikino izinjiriza u Rwanda amadevize kandi zarushaho kurugaragaza mu ruhando mpuzamahanga biteganijwe ko iyi mikino ya cyane mu gihugu hose izatangira ku itariki ya 16 z'uku kwezi ikazarangirana n'intangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ehaka bagira ubusa ijwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda
mu Rwanda kandi ugwego rw'umuvunyi bita ombudsman rumenyesha ko muri iki gihe ruhangayikishijwe n'ubwambuzi busigaye bukoregwa kuri telefoni zigendanwa urugwego rukavuga ko hatagize igikorwa byihutirwa abanyagihugu bashobora kuhaburira ibyabo nivyo asumutakaboyi adushikiriza
uko abanyarwanda bagenda barushaho kwegera ikoranabuhanga ndetse no kuryifashisha abarisaburiramo nabo baragenda barushaho kuba benshi umuvunyi mukuru ubwo yari muri Sena kuri wa kane yabwiye komisiyo ya Sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage ko hatagizwe igikorwa ngo bahagarike ku buryo bwihuse ubwambuzi bushuka abaturage kabatwarira ibyabo hari igice cy'abanyarwanda cyagerwaho n'izo ngaruka umuvunyi mukuru aruza cyanzayire
Ya ni kibazo gitangiye gufata intera muri iyi minsi ngira ngo hari nabantu twabonye bitiriye urwego rw'umuvunyi inzego z'inkiko bita abacamanza agahamagara umuturage akamubwira ngo ndi umucamanza mfite urubanza rwawe kugira ngo urubanza rwawe ruzacibwe nuko unyoherereza amafaranga kuri mobile money ariko noneho mu minsi ishize twabonye nabahamagara biyita inzego zitanga akazi agahamagara umuntu azi ko yagiye gupiganirwa akazi akamubwira ati kugira ngo uzatsinda ikizamini cy'akazi nuko unyoherereza amafaranga kuri Tigo Cash cyangwa kuri Mobile Money. So, tubona rero biri gufata intera yo hejuru bamwe banakoresha amatelefoni iyo mu bihugu duturanye. So, izo telefoni bakoresha ugasanga umuntu umwe afite SIM card zigera ku 10. Kandi izo SIM card zose iyo wakurikirana ugasanga ntabwo zose zanditse.
Senateri Ntawukuriryayo Jean Damascene avuga ku rwego rw'igihugu rushinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro rura ari narwo rugenzura iby'itumanaho rukwiye kwitondera kurushaho n'abakoresha imibonano y'ibihugu bituranye n'u Rwanda
hari n'abatangiye kugenda bakubwira yuko hari imanza batsinze ugomba kubafasha kubishyuriza amafaranga ese ubu nabo bakabanza kuguca amafaranga ariko yenda bagira gucya babaza polisi bato umuntu hamagaragaye ari mu kirundo cyangwa ukibaza rero agahugu kacu kari gatoya gutya kari siri konskri mu bintu bya communication turi kavadi network nyinshi zishobora kudukavaringa urebye u Rwanda uko rumeze abantu ntuze regulation yacu ku bijyanye na telecommunication nibwira yuko bishobora kabisa kuzatuma abaturage bacu bazajya bahomba
nubwo ntabarura riragaragaza umubare w'abashutswe nabo batekamutwe bakoresheje telefoni ariko muri bake batunze telefoni nabashije kuvugana nabo bambwiye ko bamaze gushukwa nabo batekamutwe byibura inshuro zirenze ebyiri
byambayeho ariko ubwo nyine bakambyira systeme nkoresha narangiza nkababaze se mukorera he bakambyira ngo bakorera kuri MTN none bumvise ko njijutse nabavumbuye niko gukupa kuri telefone mu bwongo amahirwe yawe yagucitse ariko bamagaye nk'ishuro zigira ngo muri eshanu neje ubundi baramamagaye nyine
n'ubundi ikibazo gihari mvugamizi tugira ni ukuvuga ngo umuntu aragutelefona bariya bateka mutwe yagutelefona akakubwira ngo watsinde nk'amafaranga ngo runaka akakubwira ngo kanda ngo imibare hari imibare ngakubwira ugakanda agahita akubwira ngo ugenda ku muntu uri hariya ngo ushyireho amafaranga wamara kuyashyiraho amafaranga ukisa nk'aho kuri telefone amafaranga ntayiriho yayatwaye
umuyobozi w'ikigo gishinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro rura Patrick Nyirishema yabwiye ijwi rya Amerika ko bateganya kugabanya umubare wa SIM card umuntu ashobora kwiyandikisha ubundi habonekaga umuntu umwe ushobora kubatunze SIM card zirenze 10 kandi rimwe na rimwe hari zimwe zitanditse uyu muyobozi avuga ko guhabwa SIM card itabaruwe kuri nyirayo aramba koza ashobora guhanirwa uwayakoze. Urwego rw'umuvunyi rurateganya gusobanurira abaturage iby'ubwambuzi bwadutse kugira ngo benshi bajye bahita bamenya ko barimo gushukwa aho guhita bashidukira bababeshya ngo bagiye guba amafaranga y'ubuntu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Uchini ni hizo kaya njiwa nyoyi. Naju kamba na ngahu ngayi.
Ndekura. Ndekura. Beje ura zichondi.
Uwe. Abone. Ichuri ni natakibona. Ahudi cha tupazi ni chutoza.
Abone.
Uwe. Umu na njiwa na kanya kuyiri.
He mra. Abone.
Abo la nisha ni mga zao. Beze mafaranga yao.
Mga.
Zit. Mureke ni huku yegira gashu.
Mwanya
mayoze kwa tegwa nuko mkana na wasegi kwa kumei.
Uwe. Chasi da muhebera. Kuko wategetse bakomeye sio amutuye kunywera inzoga kurati gena tiyanguye tsinzinze hata mafaranga yangu
utayampere yugirike
naje mfana
eh nkorako kuri umugabo nkorafu
akira basi tuyamuri hirenze itonda
nkwavu
bura vyose nguruhukire mugasho ni kwameze nabandi bamba baya muhebe
ni kwameze jewe
aba bahora baya muhebe no amutera ubuhimbiri
utuno muhimbiri
we aba tagetse nabo yitwaza Jenda zikata mutegetsi numwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbire nk'ubu ubutegetsi nyawe n'ugwanya kibaho gituka hose atahandi cyapfaranwa wagikoze kandi amafaranga yanje
Iteka ry'umutware biva ku ngendo yo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi dushira imbere intwari bereye ubuntu n'ubutware bishinga imizi mu gihugu
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze umwe za America mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi abakenyezi b'abarundikazi bibungenze bagiye gukingirwa indwara ya malaria hakoreshejwe umuti bita Fansida Abaforoma bagera kuri 47 bo mu ntara ya Kibitoke bariko barigishwa ukugene uwo muti uzokoreshwa Muganga Celestin Ndayahoze ayoboye akarere k'ubuvuzi ka Kibitoki avuga ko abakenyezi bibungenze bo mu ntara ya Kibitoke bakarigwa cyane na malaria inkuru ya Evariste Nzikobanyanga
Umuti Fansidare ugiye gukoreshwa mu minsi iri imbere na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze abaforoma abarungwe mavuriro n'ibitaro bo mu ntara ya Kibitoke bari mu ihugurwa kuva kuri no kabiri bariko bigishwa ikoreshwa ry'umuti Fansidare ku bakenyezi bibungenze abaforoma bariko bahabwa izo nyigisho barashima ubwo buryo bushasha bwo gukingira malaria abakenyezi bibungenze bakundukize Nestor numwe mu baforoma bariko bahabwa izo nyigisho anarungwe ibitaro by'ubuzirasazi biri mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoke ashikiriza ko abakenyezi bahora babakingira indwara zimwe zimwe ariko batari bwashike ku rugero rwo gukinga malaria
twabakingira guhereza ibinini by'inzoka n'ibyongereza amaraso mugabo kubijanye na malaria icyo gikorwa ntacho twakora
aho muherereye rero abakenyezi baragwara malaria cyane bibungenze
yego twabaronka benshi bagwaye malaria tukaba twiyumvira ko rero arakajyokeze yuko tuzoca dutangura kuza turabahereza yomiti kugira icyo gitigirisha abo bakenyezi bafite malaria ishobora kugabanuka mu gihe bafite imbanye
ndani nahazwe Enoke arongoye ivuriro rya Rubirizi riri mu karere k'ubuvuzi kamabayi nawe nyene yemeza ko ubwo buryo bushasha bwo gukingira indwara ya malaria ku bakenyezi bibungenze bugiye gutuma ibiharuro by'abakenyezi bibungenze bahora bitaba imana bigabanuka
ndabona yuko bizozana akarusho kanini gose na cyane cyane ko ari indwara kunda gutuma abakenyezi bakama maraso cyane ne ndazi kavayo canke bakibaruka abana batageze ndabona ko bizogira kamaro cyane mu gutunganiza abakenyezi basanzwe batwitura mu mirimo ya misi yose mu bisanzwe twahora tubahereza umusegetera urimo umuti wica imibu nibwo buryo twahora dukoresha mu kubakingira malaria ariko kandi no mu kubakingira gukama maraso twabahereza n'icyunyu bitafere cyafasha tukongera tukabaha n'ibinini by'inzoka bitarubendazore ivyo nivyo twahora tubafasha ibi rero bizoca bidufasha ko tuzoca dushobora kubakingira n'indwara ya malaria dukoresheje uyo muti mushasha Fansidare
Muganga Celestin Ndayahoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke twamubajije gituma uwo muti witwa Fansidare ugarutse ku masoko kandi wari warahagaritswe yishuye ijwi rya Amerika ko ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko ufise ubushobozi bwo gukinga malaria na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze.
Uwo muti witwa Fansidare kera nivyo warigeze gukoreshwa hama biribonekeza ko agakoko gatera malaria uwo mutatacu wari ugikora kuriko hama wagarutse mu ntumbero yo gukinga malaria si umuti waje kugira uvure malaria ni mu ntumbero yo kuyikingira kuko ubugwayi malaria abandanya vugwa na ya miti ishoboye gukukiza iyo ngwara. Iyo Fansidare irakinga malaria baravyihweje harabayeho ivyigwa novuga mu ntara zishika nka zibiri ziki gihugu harimo Gitega ego niho vyatanguriye iyo muti kubuhereza abavyeyi bibungenze hama vyaribonekeje ko abo bakenyezi baronse uwo muti malaria yagabanutse cyane ubakenyezi bibungenze
gakiretse gukingiwa ngo harako bakenyezi bibungenze abandi bantu bukoresha.
Oya tuzokoresha ku bakenyezi gusa bibungenze muri uyu mwanya niko politike janye n'amagara y'abantu bivuga kuko n'umuti uzotangwa ku buntu numva ko kandi ntugurwa amahera make cyane biragoye rero kuboca bahereza abarundi bose
izo nyigisho ku baforoma abarungoye mavuriro n'ibitaro kukuntu bakoresha umuti Fansidare mu gukingira indwara ya malaria abakenyezi bibungenze zatunganijwe na leta y'u Burundi ifashijwe n'ishyirahamwe ry'abanyamerika USAID zimaze gutangwa mu ntare ndwi kuri 17 zigize u Burundi mu cibitoke ca Rugombo. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ko yindi inkuru yerekeye Burundi gutanga akazi mu bushikiranganje bw'indero na cane cane kubigisha bigiye gukogwa ku mugaragaro mu ntumbero yo kugwanya igiturire kimaze igihe kivugwa ko ciraye muri cyo gisata. Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Ngozi ahari hahejeje kurangira umwiherero w'abakozi bakuru bo mu bushikiranganje bw'indero mu gihe amategeko yo gutanga akazi mu Burundi ategekanya ko mu gutanga akazi hakoreshwa ibibazo. Juma Edouard avuga ko mu gisata cy'indero hakiri agahaze kugira hakoreshwe ibibazo mu gutanga akazi mu gihe hari ivyigwa bitaratangwa gushika uno munsi umwaka ugeze hagati kubera habuze abigisha. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero avuga ko amashuri afise ico kibazo ashobora kuba arikora kubigisha babakutsa kivi bita enseignant vacataire mu rurimi rw'igifaransa. Ni inkuru ya Jean Bosco ndarurinze.
Imisi biri yose niyo abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje bw'indero n'inyigisho za kaminuza bari bamaze mu bwiherero Ingozi biga ingene ibikorwa birangurirwa muri ubwo bushikiranganje byokorwa mu buryo bushimishije. Kimwe mu bigiye guhinduka bivuga ko kiri mu bihanze igisata cy'indero ni itangwa ry'ubuzi na cyane cyane kubigisha ahavugwa igiturire. Juma Edouard ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero.
Kubyerekeye abakozi n'ubutanga akazi ibikorwa bizokorwa mu mugwi kandi mu mucyo kuburyo ibyo bazokwisunga kugira ngo batange akazi bizoba bitomoye cyane cyane bakurikije nicyo twokwita nk'uburambe mu bushomeri. Hazuba hari ikiringo umunsi idosiye yinjiye n'ikiringo izomara kugira ngo inyishu izobe yaboneka. Ikibazo cy'ibiturire ubu bizoba bikorwa n'umugwi kandi hakaba hariho hashyizeho n'uburyo bushikiranganje buheza bukemeza ibyakozwe n'uwo mugwi ko byakurikije amategeko. Ibyo rero ni ibintu bizofasha cyane kugira ngo abakoresha ubwo buryo bw'ibiturire ntibaronke aho bamenera.
Amategeko agenga abakozi ba leta arategekanya ko hakoreshwa ibibazo mu gutanga akazi muri leta. Juma Edouard avuga ko ubwo rwego batararukika ko mu bushikiranganje avugira
tuzokora dukurikije rero ibisabwa bijyanye n'ibintu ubumenyi umuntu afise aho yashikanye mu byerekeye amashure mu byerekeye uburambe mu bushomeri n'ibindi biriho ariko ibyerekeye gukora ikibazo mu gutanga akazi ibyo ntiturabishikako naho biturikanitswe mu mategeko agenga abakozi.
Muri kaminuza za leta hafunditswe ko ubushikiranganje bugiye gukurikiranira hafi ikibazo cy'abigisha bitezwa bakajya gutanga ivyigwa mu makaminuza yigenga bigatuma inyigisho zicumbagira muri kaminuza za leta.
Hagiye gutunganywa ukuntu bivuye mu mwumvikano hagati y'ibyo bisata abo bakozi bashobora gukora muri kaminuza y'u Burundi bagakora no mu zindi za kaminuza mugabo bishingiye ku mategeko bishingiye ku mwumvikano tuma bikorwa bitononeka muri kaminuza. Hanyuma hakaba mbere ingingo zofatwa kugira ngo umwigisha wese azobe ajejwe ivyigwa mugabo n'amasaha akora azwi ku buryo naho yogenda gukora handi ibyo ajeje muri kaminuza zo yabitunganye
mu gihe umwaka w'ishuri ugeze hagati hari byigwa bitaratangwa kubera ubushikiranganje butaratanga ubuzi kubigisha babura Juma Edouard avuga ko abatagira abigisha bashobora kuba barikora kubigisha babakutsa kivi
bivuye ku mikoro y'igihugu naho ubushikiranganje butanga kazi kenshi ntibutanga akazi kubigisha bajanye n'ibitigiri ubushikiranganje bwa bukeneye nicyo gituma rero ushobora gusanga ahantu hari hashobora kubura umwigisha mugabo si by'uno munsi gusa nicyo gituma ubushikiranganje butanga uruhushya karekurira abayobozi b'amashuri babifatikanijemo n'abayobozi bo mu makomini gukoresha babigisha babakutsa kivi twita abavakatero bagafasha mu
Ahatari hake mu mashure shingiro haracibonekeza ubukene bw'ibitabo. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero avuga ko babandanya babigura buhoro buhoro mu kurindira bizera ko imigenderanire n'abahora babibafashamwo ishobora kunaguka.
Leta rero ikora ku mwaka mu mafaranga leta koresha hama hariho amahera agenewe kurondera ikoresho by'ishure. Nibyo bitabo birimo. Ku mwaka rero hari ukuntu ubushikiranganje bugenda buragura ibitabo buhoro buhoro n'ubu niko bizogenda hanyuma tukizera mbere y'uko n'imigenderanire n'abari basanzwe badufasha mu mugongo muri icyo gisata yosubirikanaguka bakasubira bakadufasha
Juma Edouard arashima intererano y'ababyeyi mu mashuri shingiro na cyane cyane mu kugura ibyo bitabo bibuze ariko amenyesha ko intererano z'ababyeyi mu mashuri shingiro ziye guhabwa intumbero kugira bikogwe mu muco Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyis Bigirimana atwirutse ibice bikuru byari bigize amakuru yadushikirije Aloyis
Ibice bikuru by'amakuru twabashikirije mu gihugu cya Tanzania mu gisagara cya Arusha kuri wa gatanu haraza kuba inama ijejwe kumviriza ibyerekeye ibibazo biri mu Burundi iyi nama yatumwe ko n'umugwi ujejwe ibibazo byo mu karere wa muri Afrika y'ubuseruko no gutarurira umuti amatati n'amashinga amateka y'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko yitwa EAL Nayo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yamenyesheje jo kuwa kane ko ahangayikishijwe n'uko umutekano muke ubandanya wiyongera mu Burundi. Ban Ki-moon asaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira igarukane ukwizerana hagati y'abarundi muri ibyo byokogwa harimwo kurekura abafunzwe bahubwa ibyumviro byabo hamwe no kureka amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike gukora ku mugaragaro. Nayo mu gihugu cya Indonesia abantu indwi nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu gitero cyabaye ejo ku munsi wa kane muri icyo gihugu. Muri Leta Zunze za Amerika naho sentare nkuru ya Amerika iragiriza umugabo afise ubwenegihugu bwa Amerika gushigikira umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamike mu gihe ibyo byagirijwe by'uwo mugabo byo mwagira azofungwa imyaka 43 mu bijanye n'impunzi naho igitigiri cyabimukira bajya kurondera ubuzima canke gusaba ubuhungiro mu bindi bihugu cariyongereye gushika ku bice 41 ku ijana mu myaka 15 irangiye mu kigwa cakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cerekana ko muri uyu mwaka wa 2015 urangiye igitigiri cyabimukira cyashitse ku bantu imiliyoni 224 muri abo bantu bose imiliyoni 20 n'impunzi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iterekanya gutunganya inama yo kuraba ingene buhagarika icyo kibazo.
Nshuti mwakurikiranye ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanya. Nimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.